iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri munsi wa kabiri itariki 12 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Ngundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Mugabo twarushe twarambiwe twararushe dukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Uyu ni umwe mu bapfasoni bariko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya Perezida Pierre Nkurunziza. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Jeni mu Kankusi. Mwaramutse neza Jeni, umwanya ni uwawe, utubwire amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse neza namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahere mu Burundi, Ububiligi bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'amanyaburayi bita euro ku gihugu cy'u Burundi. Ayo mafaranga yari yateganijwe gufasha mu matora. Ibihugu bihuriye mu muryango umwe bw'Uburayi bimenyesha ko bidashobora gukomeza gushyigikira amatora mu Burundi kandi hakiri icyuka kibi. Ubuholandi bwahagaritse imfashanyo ku gipolisi bushingiye ku cyegeranyo cya ONU cyerekana ko abantu 11 bamaze kwicirwa n'abapolisi mu myigaragambyo. Uwo muryango umwe bw'Uburayi hamwe n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi basabye Leta y'u Burundi kwigiza inyuma amatora. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza we havuga ko umutekano wifashe neza ejo kuwa mbere yatangiye kwiyamamariza amatora muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry arimo kwerekeza mu Burusiya aho azagirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin n'abandi bategetse mu rwego rwo hejuru mu ruzinduko rwe rwa mbere kuva umubano w'ibihugu byombi ujemo agatotsi biturutse ku bitumvikanwaho ku gihugu cya Ukraine na Syria. Departement ya Leta ivuga ko Bwana Putin, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov na Kerry kuri uyu wa kabiri bari buganire ku bibazo bitandukanye bireba ibihugu byombi n'ibireba akarere nka bimwe mu birimo gukorwa kugira ngo uburyo Amerika ibone ibintu burusheho kumvikana. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika Marie Harf yavuze ko ibiganiro bizibanda ku mishyikirano ku bya nikleyeri ikomeje gukorwa hagati ya Iran n'ibihugu bitandatu birimo gushakisha uburyo amasezerano yagerwaho kuri programu nikleyeri ya Tehran. Cyakora kugeza ejo kuwa mbere nijoro ubuyobozi bw'i Kremlin bwari butari bwemeza niba Bwana Putin azajya muri ibyo biganiro. Abategetsi bashinzwe umutekano b'Amerika n'abashinzwe ingufu za nikleyeri banyuriyemo muri make abadepite ibyerekeye kongera imyaka 30 y'ubufatanye mu byerekeye ububasha bwa nikleyeri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Iyo nama yabaye mu muhezo hinahi Washington yatumijwe mu gihe Kongere itangiye gusuzuma niba yavugura amasezerano amaze imyaka 30 agomba kurangiza igihe cyayo mu mpera z'uyu mwaka. Ayo masezerano mashya hashobora gutuma Ubushinwa bufite ububasha burusha ibindi bihugu mu byerekeye isoko kubona aho bigura ibyerekeranye na nukleyeri, bugura reakteri zakozwe na Amerika hamwe n'izindi tekinoloji mu bya nukleyeri. Amasezerano nk'ayo n'Ubushinwa mu bubasha bwa nukleyeri Amerika yafitanye n'ibindi bihugu 21 hongeyeho Taiwan, kandi Perezida Barack Obama arasaba Kongere gutanga uruhushya kugira ngo haboneke amasezerano mashya na Beijing. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone ku birebana n'inama ya Presidence ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Presidence ya Amerika ivuga ko abayobozi bombi bavuganye ibyerekeye gahunda y'inama, ibiganiro bizatangira kuwa gatatu kuri Presidence ya Amerika mbere yo kwimurirwa kuwa kane mu birometero 100 i Camp David aho Perezida afatira ikiruhuko muri Leta ya Maryland. Inama izanasuzumirwamo uburyo bwo gushimangira ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu kigobe, hakazaganirwa n'ibyerekeye imirwano muri Iraq, Syria, Libya na Yemen. ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rier kuhava, bibaye nyuma y'ubushyamirane bwadutse hagati y'imitwe irwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma muri leta ya Unity muri Sudani y'Epfo. ONU yaburiye ko kuwa gatanu ko urugomo rwakuye abantu ibihumbi ijana mu ngo zabo. Ejo kuwa mbere ONU yavuze ko imiryango yose itagengwa na leta hamwe n'ibigo bya ONU byahungishije abakozi babyo bibakura Rear no mu bindi bice by'iyo leta ya Unity. Iyo miryango ifasha irimo Croix Rouge n'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières yatangaje kuwa gatandatu kuhagaritse ibikorwa byayo ku bitaro bya Rear. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi ryitwaye imbere y'icyorezo cya Ebola, rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'iyindi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye bireba ubuzima rusange. Umuyobozi ushinzwe ingamba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu rwego mpuzamahanga ejo kuwa mbere yavuze ko abimukira b'impunzi zifatwa zigerageza kwambuka inyanja Mediterane zitazasubizwa mu bihugu byazo zitabishaka. Umuyobozi uhagarariye uwo muryango yavuze ko ibyo yabitangaje ejo kuwa mbere.
Urakoze Eugene ku makuru uheje kudushikiriza. Ibihugu bihurikiye umuryango w'ubumwe bwa Uraya byahagaritse imfashanyo yari yatekanijwe gukoreshwa mu gutunganya amatora no mu gufasha igipolisi. Ivyo bihugu byagiriza igipolisi cy'u Burundi ko kuva inyerekano yo kwiyemeza kiringo cya gatatu cya President Pierre Nkurunziza itanguye, igipolisi kimaze kwica abantu 11 kandi ngo biraboneka ko amatora adashobora kugenda neza kubera ibihe ngo ata n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buhari. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Munama y'ibiganiro ya ujereta y'u Burundi, umwe bwa Buraya, leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubuswise bose bahurije ko icuka kiri mu Burundi kidashobora gutuma amatora abaho. Ivyo babafasha u Burundi babivuga bisunze ngo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro butubahirizwa na cane cane muri iki gihe imyerekano yabiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza idahabwa uruhusha, abayigira bakicwa, abandi ngo barakomereka, abandi nabo barafunzwe, aho ni mu gihe abagera ku 50,000 bari mu buhungiro. Ikindi ngo nuko abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi bataronka amahigwe angana nk'uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uyaronka. Ivyo biganiro vyari vyaserukiwe n'intumwa idasanzwe y'ibihugu vya Buraya mu karere k'ibiyaga binini. Intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya mu karere k'ibiyaga binini avuga ko naho ibihugu bimwe bimwe vyace bifata ingingo yavyo vyonyene, ubutumwa ngo ni bumwe muri uwo muryango w'ibihugu vya Buraya wose.
Le message de tout le groupe, même si certains pays ont pris une mesure spécifique parce qu'ils avaient disons une décision à prendre.
Ibikenewe kugira amatora be nibyo dusaba. Twari twabivuganye na leta y'u Burundi ariko reka ndabisubiremo. Nubwigenge bw'ibimenyesha makuru, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mahoro, gushobora kwiyamamariza amatora mu mutekano atatera bwoba rihari. Ivyo nivyo dusaba ko vyoshigwa mu ngiro kugira amatora agende neza. Ni ngaho rero duca duhamagarira leta y'u Burundi gufata ingingo zishoboka kuko birihuta igihe cy'amatora cyageze kuko imyerekano iri kwiraba.
Au gouvernement de prendre les mesures, il est urgent parce que nous avançons dans la campagne électorale.
Leta y'u Burundi ngo iriteguye gushiraho icyo cyuka cyiza kandi ngo bariko barabikora uko bashoboye. Laurent Kavakure n'umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu.
Twebwe ntacyo tutagira tuguma dufata turaba ingingo twofata kugira ngo haze icyuka cyiza. Nk'iki kibazo kijyanye n'uburaro bw'abanyeshuri biga muri kaminuza, ni nk'ibibazo turiko turaba ingene ibimenyesha makuru byoshobora gukora neza nk'uko byamye. Ni nk'izi ngingo zijyanye n'ingene aba bafunzwe icyo kibazo cyabo cyotorega umuti n'ingoga.
Leta y'u Burundi remera ko uburenganzira bw'imyerekano burekuwe mu Burundi kugira amatora abeho. Biremezwa kandi n'umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi. Userukira uwo mugwi David Martin yamenyesheje abamenyesha makuru ko amatora atari ugutora gusa, amatora ngo ategerezwa gutunganywa mu bihe vyoroheriza abayiganwa hamwe n'ubudasa bw'abitoza. David Martin yavuze ko akenewe ikibanza cyo gushikirizamwo ivyiyumviro kuronswa amakuru no kwiyamamaza kuwa ari we wese. Akavuga ko igihe cyose amaze mu Burundi yabonye ko ico cuka takiriho, agasaba ko hatokoreshwa ingufu mu gutuza imyerekano irekuwe n'amategeko. Abagira imyerekano bategereza kuyikora mu mahoro. Uwo mugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora umenyesha ko abantu 20 bamaze kwitaba Imana kuva imyerekano yabiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza itanguye. Muri rusangi uwo mujyango w'umwe bwa Buraya cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu usaba Leta y'u Burundi kugurura amaradiyo yugawe nka RPA, kureka ibimenyesha makuru bikumvikana hagati mu gihugu hisunzwe ingingo n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'amatora yesunze intwaro rusangi. Bagaruka kandi no ku ntambamye zijanye no guhanahana amakuru biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, kuko ngo bifise uruhara ntangere mu matora ku isi yose. Umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi wasavye ko muri ibi bihe bigoye amatora yabaje na mama komine n'abashinga amateka yo kwigizwa inyuma. Aho ni mu gihe kuva kuri uyu w'Imana imyamamazo yabaje na mama komine n'abashinga amateka yatanguye ikazorangira itariki 26 z'uku kwezi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'Ububirigi cyatangaje ko gihagaritse imfashanyo yakoreshejwe mu gutunganya amatora mu Burundi. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu Alexander De Croo mu itangazo yasohoye ku munsi wa mbere. Mbe iyo mfashanyo izogira ingaruka nki kwitegura ry'amatora. Dutega amatwi umuvugizi umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora, Prosper Ntahorwamiye.
Makwelezo kwa zungwise vivugwa, aliko muko mwizi ama kuunga kwa chidiugu, leto yungurundi mizi ringirango, yunguwa yungwise tuize kumu mtiza, ama wa masanga koko alare mekukasha wa kuya tanga, tuize kore itagie kwa kishowe kwa kukirango, ayo masanga wane kukirango kishowe kwa andanyi kukwa chukuringani za matoho.
Ayo mafranga yu wane kagute, mulafise ibini vihugu vyo waha ayo mafranga yu wakene?
Izo yinzu gufasha nyakuru gunani makungu mraji uko vicha mungira zinyo vita diplomasi leta ni hili gihugu ni okili ya wakia ya kubakira mutwani hovari ya nguruga yunzu ise izo kwa gihugu kwa kwa shawe kwa kubira ngo ayo mafranga avoneki uko mune guro hivu jogu zo kore ishko wa mwara ya matora ayo mafranga atuari kwa ya shizenyo mba yukawa yuko arondeku
mugihe ataoneka ngu sivya matora
mwana mafranga ataoneku mwa matora uwe randa nyunguti.
Murashaka kutubwibutsa mukatubwira abatetsi bamaze kwiyandikisha ikiringo cy'anyuma cyari ku munsi wa gatandatu. Abatetsi bamaze kwiyandikisha kugira ngo baze bitoze ku giti cy'imigambo yabo canke kugatwe kabo, bo bari bangahe ni bande?
Ushobora gusaba kandida 8, abakandida 4 batanzwe n'imigambo, 2 batanzwe n'imigambo, na 2 baje ku giti cyabo. Abona bo hariho Petero Nkurunziza yaje aterekwa umugambo CNDD-FDD, hariho Duwaye Gerard yaje kurikira umugambo w'Ikona, hariho Ndayizeye Domitien yaje kurikira urunanirana, hariho umuntu witwa Mutabazi Jean Dodie yaje kurikira urunanikopa, hariho Dr Jean Minani yaje kurikira umugambo w'Abanyakode Bunyakuri, hariho Gwasa Agaton yaje kurikira abigenga n'Izere Barundi, hariho Jacques Bigirimana yaje kurikira umugambo FNL, hariho na Nibantunga Silvestre yaje kugitukira.
Mbega hoba hari iyindi migambwe itashikirije abatetsi imigambwe yemewe yanditswe izwi muri Leta y'u Burundi yo itashikirije abatetsi cyangwa umutetsi azo iserukira?
Mu Burundi dufite imigambwe yaba 40 mu gihe haje imigambwe 4 n'iri mu 8 mu cyangwa ko ari imigambwe itari mike itashimye kujya muri ayo matora na kuguhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe imwe mbere igaragaje gushikirije ko igituma itashimye kubijyamo.
Muri iyo migambwe 40 yose irakwije ibisabwa cyane, harimo imigambwe mito mito idakwije ibisabwa?
Ndumva izi migambwe bari imigambwe izi imbere y'amategeko mu kirangantego y'intwaro yo hagati, ariko myinshi nuko twagiye turabibona yagiye iraja hamwe mu 8 cyane nka yose cyane irimo kirese imwe yababwira kutazoza muri amatora ku mvo yashikirije ku maradiyo no ku binyamakuru.
Prosper Ntahorwamiye, murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye.
Yego, murakoze gushimira.
Tukivuga kandi kuri imfashanyo y'igihugu cy'Ububirigi yahagaritswe, twavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigendanire hamwe no gufashanya n'amakungu Laurent Kavakuri, araheza aratubwira ico leta itekanya gukora. Tumutege amatwi.
Nabamenyesha yuko iyo fashanyo yahagaritswe ku buryo bafata kibanza itahagaritswe burundu, kandi Ababirigi bari baranabimenyesheje kuva bashemeye iyo fashanyo yuko bazo kubanza kuzaba rihweza intambwe turiko turagera ku muvyereke yuje gutunganya amatora. Ubwo rero cyane cyane bo basaba nuko hoba ingingo zimwe zimwe zotuma abiyandikishije guhiganirwa mu matora bashobora kwiyamamaza ku buryo bimenyesha makuru bishobora byose gukurikirana imbere yabo ariko barakora iyo myiyamamazo. Hanyuma uburenganzira bafise ubwira imyiyerekano, uburenganzira bafise ubwira icyo bashikirije ku binyamakuru ibi na biriya dushobore kubwubahiriza, tukaba rero twebwe bitadutangaje kandi na twebwe twari ko turafata inkingo zose zishobora kugira ngo amatora azagere neza bayakarure nk'uko twabyemeje.
Ibyo bubiri busaba ngo nzobyubahiriza,
tuzobyubahiriza rwose kuko natwe niko twabibona, niko tubibona kuko amatora nk'uko twiyemeje ategezwa kubera ku mugaragaro kandi akagenda neza, akaba ubwigenge bw'imenyeshamakuru. Ibyo by'imenyeshamakuru byari byatewe n'iby'imyirekano yahora imeze nk'intureka, iyo byari byatumye cyane cyane ibinyamakuru bikokeza babyugarira imihora imwimwe.
Hari muri iki gihe turiko turavugana abatetsi umunani nibo bonyine biyandikishije mu kugira ngo baze bahiganwe ku giti cy'imigambo yabo ku gatwe kabo canke ku giti cy'urunani barimo, ariko turazi ko mu Burundi hari imigambo irenga 40. Ivyo ntishobora gutuma ububirigi buvuga ko ayo matora atitabwe na bose.
Oya, mbere twabye mu biganiro n'abaseruka ibihugu byabo ngaha bya Buraya ngaha mu Burundi n'ubuserukira Leta Zunze z'Amerika n'ubuserukira Ubusuwisi, ivyo barabishimye bose uko byerekana yuko aya matora igikorwa bakoze cyo kuza barahuza bufyega byose cyagenze neza. Jewe sinumva ngo n'umunani bonyine nk'uko umwe ngo bari baki mbere mu by'ukuri nta n'uwari yiteze yuko imigambi yose iri ngaha mu Burundi ishika 40 yose itonesha abitoza ngo babe bikuru b'ibihugu kuko hari imigambi usanga ifite abantu banyu bake.
Ikibazo cy'impunzi nacyo kivuga gute? Hari abamashyirahamwe cyane n'ibihugu bivuga ko ata amatora yakwiye kuba abanyagihugu barenga 250 barahunze igihugu.
Oya, twebwe igihe cyose twari dutunganya amatora hamwe hari impunzi hanze, namwebwe murabizi mu cyana na gatatu twari na nyinshi gusumba ivyo vy'impunzi z'abarundi bahungutse vuba cyane mu nyuma y'imyaka 2005. Abo bahunze mbere bamenyesha yuko bamwe bamwe batanguye no kugaruka. Ivyo ntibivugwa, ivyo biva ukugene mu gihugu haba hameze kuko benshi bashiye coba nk'ubu baravuga yuko hariho ibihuha byaje by'uko intambara igira itere bigatangazwa n'abavuga butumwa hamwe babitubwiye, aho waciye usanga abantu benshi bagiye muri Tanzania itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu, abandi bahunze ibihuha bijyanye n'intambara n'abyo ntambara tubona kuko naho bahunze nta ntambara nta mishwa mirano nta bakomeretse nta bapfuye. Twebwe turumva mu gihugu hagati yabo bahunze cyane cyane bagiye bapfa, keretse imigumu kuri mu gisagara cya Bujumbura yahitanye abantu harimo igatera n'ubwo abantu batari bake.
Muri iki gihe muvuga ko Leta y'u Burundi izokora ibisabwa n'amashyirahamwe kandi n'igihugu cy'ububirigi cyane cyane mu kuvyerekeye iyo ngingo, mwiteze ko imfashanyo izosubira gutangwa ryari n'icyo gihugu?
Dusaba neza nababwiye mu gihe ibi by'ibimenyeshamakuru tuzosubira gufata kumvikana imbene vyokora neza, ako niko karo niko ndabaha. Igihe bazobona yuko ibi by'imyerekano igigwa mu mahoro ata muntu ariko arabiburabuza kandi nta n'uwo biraburabuza, none kuko ubutuje mu gihe cy'imyamamazo y'amatora n'ibintu birekuwe nivyo cyane cyane bavuga na yize twebwe ku ruhande rwa Leta twibaze gutangura.
Laurent Kavakure umushikiranje Burundi ajejwe imigende ndere ngufashanya n'amakungu, murakoze cyane gose ku kanyamwa duhanye.
Murakoze.
Imyirekano yo kwiyemeza ko Perezida Pierre Nkurunziza asubira kwitoza yarabandanije ku bwinshi mu makomine ya Nyakabiga, Bwiza na Ngagara. Ku munsi wa mbere abagira imyirekano mu Bwiza na Nyakabiga bayikoreye hamwe mu mutekano ntangere, mu gihe mu Ngagara abapolisi barashe abantu batandatu bagakomereka, abandi nabo bagapfungwa barimo abakenyezi batatu. Ni inkuru ya Desire Hatuyimana.
Ako kara kamwemwe abari mu myerekano mu makomine ya Nyakabiga na Bwiza bari bafise mu myerekano yo kuruno wa mbere bagize bari kumwe. Iyo myerekano yatanguriye mu Nyakabiga barazunguruka iyo komine babona guterana nabo mu Bwiza, bashize imbere ya komine Nyakabiga bakaba bahamaze akanya baca baririmbira ururirimbo ruhayagize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rwaciye rukomeza, umwe mu bari muri iyo myerekano akaba yamenyesheje ko batorota bava mu ibarabara Petero Nkurunziza adahevye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Ndagane duturayase n'abatutumani zo kwatiremera na gatoyi. Mandagane duturayase abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose. Ndagende kuko tumukeneye. Mandagata tuni tuyishaka nagende. Tuzoguma ku rugamba n'agatwatsinze. Sendere magitembagane. Niragende nibajane kandi bakuriza amategeko. Bubarize ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Amahora cyo cabane kubugonye n'ubuye kinjura. Twese amahora cyo mu Burundi.
Abo bari mu myerekano aho bacahara abakenyezi n'ugwaruka bagenda bahamazi abari mu myerekano kugira bizimye inyota. Uno mukenyezi akababazwa nuko atanguvu afise kugira yifadikanye nabandi.
Nari kuja mwibara abantu ko nagira ingufu ngwaye mugaho twarushe twarambiwe twararushe tukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Iyo myerekano yo mu bwiza na Nyakabiga yaranzwe n'umutekano ntangere kandi kaba yari yitabiriwe n'abakenyezi ku bwinshi. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Burundi nawe nyene akaba yaraje gushigikira abari yo myerekano bo mu bwiza na Nyakabiga. Muri komine yagagara naho nyene imyerekano yabaye itangura mu mutekano ariko mu nyuma igipolisi kiratangira abari ko barayikora mu gihe bagomba kwinjira mu Kamenge. Igipolisi cikoze kuvyuka bikoroza mosozi birasendwa mu nyuma kirarasa hejuru abari mu myerekano babona gusanzara hacya rafatwa batandatu harimwo abakenyezi batatu. Ikibonekeje kuri uno munsi wa mbere nuko muri komine yangagara atamodoka nimwe yarirekuriwe kuva muri iyo quartier kuko amabarabara yose yari yazindutse azibiwe. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Umugenzuzi mukuru w'ikigega cya leta amaze gushikiriza raporo ikoreshwa y'umutahe wa leta mu nama nshingamateka ikoranye n'inama nkenguzamateka. Ni inkuru twateguriye na Asumta Kabuye.
Ku nshuro ya mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzuye ibigo binini bya leta cyane cyane ibiri mu mirimo y'ubucuruzi. Ibyagaragayemo impungenge zikomeye ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi n'icy'indwara, ikigo gishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi, ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Ibi bigo binini bibarurirwamo amafaranga atagira ingano atakara buri mwaka. Uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana Obadiah Biraro yavugaga ingero nke mu byo babonye mu bigo bagenzuye byahombeje leta akayabo ka za miliyari.
Kuva muri 2012 Mosquito Net miliyari 7 na miliyoni 700 iti yataye agaciro ndetse yari kwiye kwihutirwa yuko iva ahantu umuntu wese yayibona. Miliyari imwe na miliyoni 700 hefa hanga muri Rwanda next imvura yaguye ari amazi mubona yangije imiti ingana na miliyari imwe na miliyoni 100 wabiteranya ukabona igihombo cya miliyari 14 na miliyoni 100.
Ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara ndetse no guteganyiriza izabukuru ni kimwe mu byagaragayeho imicungire mibi y'imari ya leta ahanini ku mishinga icyo kigo kigenda gikora hirya no hino, ariko rimwe na rimwe inyungu yayo ntiboneke cyangwa hakabonekamo igihombo gisesuye.
Nyagatare ngo ni muri RSSB ishora imari bareka tutangire kubakiye amazu yagurishwa hariya Nyagatare, ariko aya mazu akwiriye kuba nibura abantu yayagura miliyoni 10-15 ariko bakora inzu z'igishushanyo mbonera bazishyiramo miliyoni 30. Umuntu wa Nyagatare uzagura inzu ya miliyoni 30 n'indi.
Nyuma y'iyi raporo yibanze ku micungire y'ibigo bya leta bikomeye byagenzuwe, abadepite bamwe na bamwe bavuze ko biteye inkeke kubona ibigo byakabaye bibungabunga umutungo w'igihugu ndetse bimwe na bimwe binashinzwe kuwushakisha aribyo biza ku mwanya wa mbere mu kuwucunga nabi.
Iyo numvise muri Rwanda Revenue Authority basubize kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere twabaye kwakira amafaranga ya RSSB ibintu byose twabibahaga none imicungire ni iriya birasobanura iki
buri
intara ibiro nkabiri yabikubakwa imitambenwe ikazamurwa ugasanga hasi ntaho hakorerwa gusa handi hose bisubiramo ishize ari imyaka tuvuga ngo abakirwa mu nama z'ubuyobozi ntacyo bakora ntacyo bakora bagumya gushyirwaho ngo bakore iki ko ndi bari zabaringa musazi baziraho
kuva dutangira kwiga raporo ditaje no bwa mbere tubaye desi RCSB Rwanda Revenue Authority ni nubwa mbere Auditor General as auditing niyo mpamvu ubona ko duteye ikibazo ni ibigo bifite economy nka 25% economy y'igihugu muri ibi bigo nasabaga yuko hashyiraho control komisiyo idasanzwe nije yashyizweho ikurikira ibibazo byabaye muri minisante hari gutekinika ari ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva ikigo cya tekinitse itekinika gitekinika abanyarwanda bose.
Iyi raporo yakiriwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ije nyuma yaho inzego zinyuranye zirimo itangazamakuru zakunze kuvuga ko amaraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarukira gusa ku baciye bugufi babarega kunyereza amafaranga make ya rubanda bwa mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yasohoye raporo yakorewe mu bigo binini bya leta nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe iby'indwara n'ubwiteganyirize bw'abakozi usibye kuba inteko ishinga amategeko yakiriye iyi raporo kugeza ubu iki kibazo cyo kunyereza amafaranga ya leta kigenda kigaruka buri mwaka mu maraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gisubizo kiratangwa kinoze cyo guhagarika ibi bikorwa kiraboneka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.
Kanya turasozera igano vyacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka twibutse incabake y'amakuru twateguriye.
Urakoze Frederic, twababwiye ko Ububiligi bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni 2 z'amafaranga y'Uburayi ku gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi umenyesha ko udashobora gukomeza gushyigikira amatora mu Burundi kandi hari umwuka mubi. ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rio. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone kubireba inama ya Perezidansi ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Umwami wa Arabia Saudite yashakaga kuza inaha Washington ariko arimo kohereza igikomangoma Mohammed bin Nayef n'umwungirije igikomangoma Mohammed bin Salma umuhungu w'umwami uri mu mwanya wa ministri w'ingabo. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryitwaye imbere y'icyorezo cya Ebola rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'indi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye birebana n'ubuzima rusange. Itsinda rishinzwe zigizwe n'impuguke esheshatu ryitezwe kuzatanga raporo ya nyuma mu kwezi kwa karindwi cyakora hakurikijwe ibisesengurwa ubu biragaragara ko amakosa yakozwe no kutabona ibintu ku buryo nyabwo byatumye icyorezo cya Ebola kimara igihe kandi kigakara mu burengerazuba bw'Afurika.
Mwese mukunda iradio yo kujya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoromo ari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankuzi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa mbiri mu gitondo turabashikiriza amakuru turongera kandi tubashikirize amakuru isa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo kumuhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru twama tubategurira iminsi yose kuva isa moya n'igice. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gitondo turavuga ku vyerekeye Burundi aho hari ibibazo bitari bike inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ugenye President Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka akaba hariko haba imyiyerekano ibikorwa byinshi bikaba bisa n'ibyahagaze mu gihugu hano kuri telefone turi kumwe na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri Kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi turi kumwe na Fabien Chichahayo Professeur kuri Université de Montréal mu gihugu cha Canada
nahamagaye Dr Mathias Gahungu yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro
hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News dutanguriye kuri Professeur Libera uru ruhagarara ubwicanyi hamwe n'umwuka mubi biri mu Burundi inyuma yuko umugambwe CNDD-FDD ufashe iyo ngingo yo kugena President Nkurunziza gusubira kwitoza mu bibona gute uko ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane cyo no hera ko kubanza guhoza abahoza abantu babo bari mu myerekano hanyuma no guhoza abari mu bitaro bakomeretse nkahoza n'abapfundwe bari mu nyororo bamenye yuko ese twinyuma yabo tubashigikiye kwibaza cyo majije nuko ubwambere bwo yari bizwi yuko umukuru w'igihugu nkuru nziza ubwambwe uwo mutanze uyitoze matora amakungu yose yarazi yuko abarundi batazobyemera ko hazoba ingorane mu byerekeye umutekano kuko ariko araho nyanga amategeko agenda igihugu iba constitution canke bya kordarusha basi yakimwe n'abantu benshi harimwo abarundi n'amakungu bavote barabizi yuko akordarusha ushizika yuko atawuzorenza imyaka cumi no kuvuga ibiringo bibiri babirenze ko rero ibintu byumvikana ko abarundi bakeneye demokrasi mu Burundi bakeneye ko amategeko adahonyangwa ibintu rero byumvikana ko babyanka kanatsinda abo bagira imyerekano batwi adutumira bagitangura nta violence ngonona n'inagura ariko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi umenga bazifatamo nabi cyane birababaje kubona umwana w'imyaka 15 araswa nyamaswa kandi yari yamanitse amaboko mu ncamake rero ibintu biriko biraba birateye agahinda Burundi buriko rasubira inyuma cyane gose na cyane cyane akaranga bita image y'Uburundi kuratotekana
Professor Fabien Chichahayo mubibona gute ibiko biraba
jewe kuva kera naravuze nti ibikiringo cha gatatu ntikiri mu mategeko y'igihugu igihe rero yo bavuga bati abaranditse ya constitution n'abanditse ibintu bya kordarusha barabihiritse kuko bazi ko aribo bazobikoresha kugira ngo bagumeho jembo na perezida wa repubulika yari akwiye kwerekana yuko ari umushinga ntayo ndazi ko skeri induru muri ayo majambo yari akeneye kwerekana yuko ari umuntu ashaka umutekano w'igihugu hanyuma agaheza akagira ati naho baba barabihiritse jewe ibi bintu ndabihevye kugira ngo igihugu ntigishe ivyo nari bigize kuvuga ngaho kuri radio yacu ya Voix d'Amérique ndabigize kandi no kubivuga muri conference nagize muri Holland ibyo rero uburyo dushitse ko nabyo nibi urabona barahadikirije bavuga ngo n'uyu azokwitoza hanyuma induru zica zija hejuru ibyo byari bisanzwe kuko bari bavuze kuva kera abantu bari bavuze kuva kera bati twebwe ibyo bintu tuzuvyanka bamaze kuvyanka rero ikintu cari gikenewe n'uko abantu bashinzwe kubahiriza umutekano abaza kugira imyerekano bababwira bati twebwe tuzova ngaha naha itariki n'iyineye isaha n'iyineye tugende gushika ahariya mu mategeko y'igihugu yarekuwe kugira imyerekano abo bantu rero ba polisi ico bari kugira kwari guherekeza abo bantu gusa ntibagiwe barasa mugabo nabo bantu nyine ico batuza kugira n'ukwerekana yuko bakurikira amategeko y'igihugu ntihagire ibintu byo kwicana ntihagira ibintu byo gutera mawuye ntihagira ibintu byo kumena ntihagira ibintu byo guturira mugabo urabona byararenze inkombe abantu bamaze gutangura gupfa abandi barakomeretse jewe mbandanya mfise rya jambo mvuga rya jambo navuga nti umukuru w'igihugu aho ibintu bigeze yarakwiye kuduhumuriza akatubwira ati jewe ibyo bintu ndabihebye reka mfate mu mugambi batora uwundi mugabo naho nyine bakeneye neza kumvikana ku bintu bimwe bimwe ibi bintu bariko baragira batiza kwerekana neza yuko atari gusenyura inzego zihari ari ukwanka iyo manda ya gatatu ya perezida wa repubulika kuko niba bagira bati ibi bintu tuzabisenyura tugire guverinoma de transition naho nyine ntawe tuzoja ko guverinoma de transition izotujana hehe niho rero n'abantu bamwe babaca bagira ati ibyo bisinda bijamo kubera simbona iyo biriko biraja ibitutiza twese hamwe kuvuga tuti twanze iyo manda ya gatatu ni twanze iyo ntwaro urabyumva ko ibyo byo kwanya intwaro bizova mu matora abanyagihugu bonye nyine bazubwa bati umugambwe dushaka kudutwara n'uyu nashaka rero tuze turumvikana tudusubire nyine tuvuge yuko ari byo kwanga iyo manda ya gatatu gusa ikindi nashaka gushika ko niki ndazi umwana yitwa Olivier Nkundabashaka uwo mwana nagenda mbona kuri internet bamuvumye izuru barakubiyise bahakwa kumwica ngo ngo ni intera hamwe igihe cyose turi kutwavuga mu Burundi tuvuga ngo bagomba kwica abatutsi ngo bagomba kugira genocide abantu ntibazokurikira kuko tuzaba turi ko turacanganya ibintu byose nje nicyo nashaka gushikiriza
nawe Gracien Rukindikiza ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD bavuga ko bafashe iyo ngingo yo gusubira kwizera Perezida Nkurunziza kugira yiyamamariza uwo mugambwe mu matora mu kindi kiringo mu matora yimirije bavuga ko barabibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro ririmuhera uburenganzira mu minsi heze wari ku kiganiro kuri France 24 abavuga gucyo ubona bavuga busema
icambere umuntu yowanza kuvuga nuko iyo mvugo yabo mu mugambwe Sende DVDD isa n'itangaje kuko ntihuye mbere n'imvugo ya Nkurunziza umuntu abishyize mu kibanza cha muribuka yuko ibwirizwa shingiro yari yarihinduye ahindura n'ibyo bintu bimubuza kwitoza arungika mu nama shinga amateka kugira ngo babihindure hanyuma aburi ijwi rimwe ryo muri Frona muri ico gihe mu gihe arungitse iryo bwirizwa shingiro rushasha rihindura ico kimubuza kwitora mu nama shinga amateka nuko yarazi neza yuko adashobora kwitoza iryo bwirizwa shingiro ridahinduwe naho bakiri bashiramwo bimwe vyerekeye byo mu karere Africa Community kugira ngo berekane yuko atari kubera ibyo bihindutse mugabo bica byerekana neza yuko muri Sende DVDD bari bazi neza yuko iryo bwirizwa shingiro rihari ubu bitabimurekuriye n'ahandi nibarinda kuri gushiramwo amanyanga kugira ngo bahindure ibwirizwa shingiro ico ni cambere ica kabiri uravye abantu bari mu mugambwe wa Nkurunziza Sende DVDD abantu bizigiye mu bantu yizigiye ba mbere hatonda umuvugira bari umuntu yizigiye kuko aza kuvuga ivyiwe hagatonda umukuru w'inama w'inshinga amateka hagatonda umukuru w'inama nkenguza amateka hakaba n'icegera cya kabiri cy'igihugu ariwe abaserukira umugambwe uri ku ntwaro muri abo bantu n'umuvugizi w'umugambwe muri abo bantu nibo bantu bakomeye bamwegereye bashobora kuvuga abo bantu rero baramwigaramye baramubwira ati nushobora kwitoza ku kiringo cha gatatu nuko bari babizi neza abantu bamaranye imyaka 10 ku ntwaro bunyene akaba ari bamubwira ati nushobora nuko babizi neza je kubwanje abandi bavuga ngo arafite ico kiringo arafitiye uburenganzira n'abantu babisha n'abantu bakurikira bamwe kubera bafite ubwoba abandi nabo kubera bakeneye kugumya ibiti byabo hari abemeye baremanga barati ibiti byabo barabirukana baranyegera mugabo aravuga ukuri kwama guca mu ziko ni gusha nico gituma aha rero tutarasoma n'amategeko hariho abo mu mugambwe yombwiye ati ntibishoboka turiye mu gusoma amategeko naho biroroshe ibwirizwa shingiro riva mu masezerano y'Arusha biranditswe neza kandi iryo tegeko inomero 96 ari article 96 irabivuga neza yuko atitoza kabiri babivuga yuko ngo atowe n'abanyagihugu kuko mu bisanzwe muri rusangi atogwa n'abanyagihugu mugabo ibwirizwa inomero 302 rivuga yuko kubera igihe kidasanzwe kubera bidashoboka ko atogwa n'abanyagihugu ibwirizwa shingiro ryararekuye yuko ico gihe yotogwa n'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka biri kumwe mugabo n'akantu bavuze ati ko byansi kubera bagumye kuvuga ati aba FNL baracagwana abasende David de inkoni barazizana zose ko tubuze ingere tugira kandi tetezo gutora umukuru yugo ndayizeye ahavi ningoga ntagumeho bati turi katunyarutse ibyo biratandukanye gose ni ijya article 96 ahandi umuntu acabisoma aravya amakuru yarusha kandi ikindi kintu naca erega barundi barazi gusoma kanyo bagira politique barabizi yibuka ko no mu gisoda je narabaye mu gisoda narabibonye umukuru w'igihugu yamara imyaka 10 yabageze ko bamugira kudeta baca bamusenyura na jewe narinda hari 87 bagaza twamusenyuye yaramaze imyaka 10 yarare imyaka 10 abamaze kwigira igihahe n'abacumviriza baca bamusenyura urumva mu gisoda no vuga yuko ntiyari demokarasi mbwa alternance kwamabaza barahindura byari biri mu mategeko atanditswe nico gituma n'ubu ikirirwa shingiro rirerekana neza amasezerano yarusha arabyerekana ndere babivanye nuko no mu gisoda batabyemera yuko umuntu arenze imyaka 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho ku telefone turi kumwe na Professor Libera Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi, turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal muri Canada, hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News. Turiko turavuga ku bibazo biri n'uruhagarara biri mu Burundi muri iki gihe. Umuntu aretse uruhagarara rwa politique rusanga rugira ingaruka ku bundi buzima bw'igihugu, haba kubijanye n'ubutunzi nibijanye n'imibano. Muri iki gihe mu Burundi haravugwa ko ibikorwa byose bijanye n'ubudandaji bijanywe n'ubutunzi, ubutunzi bwa rusanzwe amakuru atangazwa avuga ko butifatishe neza. Mu gihe mu bijanye n'imibano tubona nk'ama universite za kaminuza ziko zirugara, hari amakuru avuga ko n'abanyeshure hagati mu gihugu mu mashure bariko barataka kugushaka kwabo kubera kumburengira ubwo bafise kutabone uko ibintu iyo bitera bija. Tugaruke kuri Professor Libera Ntibashira kandi, izo ngaruka uzibona gute? Ubona ari ingaruka zo mu gihe cyo hafi cyane zishobora kubandanya zibonekeza no mu bihe birebire biri imbere?
Cyambere cyo cyo nuko ibiri mu Burundi ibintu byimirije guhera vuba umuntu arazi biko iragira nekisa rero yuko Burundi buzohasigara yerekeye ari iz'ubutunzi cyanke mibano mu bantu ufatiye ubutunzi. Turazi yuko amahera leta ikoresha arenga 50% abahanze mu bihugu dushuditse. Ibyo bihugu dushuditse nabyo byaramaze kwiyamiriza byinshi iyo nyifato y'umukuru w'igihugu n'umugambwe uri kubutegeka. Mfatiye ku karorero no bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaravuze neza yuko zatokwigira zemera ko Petero Nkurunziza aza kwitorera gatatu kubagiye no gufata n'ibihano. Mfatiye mu bihugu bya Buraya nyine ni uko nyine n'Ububiligi nibamenyesha yuko uno munsi le Parlement Federal bari mu nama kandi ikibazo cy'u Burundi kiravugwa, barashaka gushika ku bihano kuko mu minsi iheze iyo Parlement Federal yari yafashe ingingo iravuga neza yuko muri ta resolution yuko batazokwemera na gatoyi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kwitorera gatatu ko n'ibihano bizotekanye. Tukaba tuzi uko rero Ububiligi ari igihugu cya mbere gifasha u Burundi haba mu byerekeye uburezi cyangwa ibyerekeye uburimyi cyangwa ibyerekeye abapolisi kwigisha abapolisi no kwigisha abacamanza. Ibyo byose bihagaze murumva yuko akazo baragahomba kaniniya cyane. Nicyo gituma nagomba gutera akambo nk'uko benshi amaze kuyivuga yuko umukuru w'igihugu yo kwikebuka akandi mushinga ntahe iyo mbatekeza agahumiza Abarundi hanyuma yo kubera umari dufasha ngo byaro bidufasha. Kubyerekeye abanyeshure indero mu Burundi yari yasubiye inyuma ubuho bigiye kunyuka kuko nko muri kaminuza umwaka wahomara hafi imyaka 2 ubu rero kubatashe batuzi yuko biri kubira bizomara igihe kirekire murumva yuko ari agahombo kaniniya kuri kazoza ku Burundi kuko ubwo rwaruka birukanye ariko ruriga niko kazoza keje mu nta makerero ariho ruhombo buniniya cyane ibintu ko biri ko biraba ibintu bikomeye cyane byagahinda mbere uvuga yuko kubwanje Nkurunziza yarenza amategeko ariko arashikira bimwe bita haute trahison ibyo navyo bazi constitution kibi ivuga nagomba guhereza hoye kuri byerekeye umubano Fabien yabivuze neza agomba kunganira yuko bari kwa yibagira imyerekano birahirahire ngo bace mwimigwi kuko turumva bari ku butegetsi gene bavuga yuko yagiregere bava mu makaritsiye y'abatubuzi kandi bazi ko atari byo kuko agwasa yavuze ko atari byo le president ntibantunganya yaravuze neza yuko ubwo gwaruka cyimishije batamacaka kubira arimo
Nawe Professor Fabien Cishahayo kubijanye n'izo ngaruka kubijanye n'imibano n'ubutunzi mwubuko byerekeye ubutunzi muri iki gihe aravuga ko ataruja n'uruza mu byerekeye ubudandaji ibiciro by'ibintu nkenegwa kuko biko bitera byabisanzwe biri hejuru ubu biko bitera byiyongera kurushiriza mu gihe n'ivyo bitaboneka ari ibidandazwa canke ibifungurwa mubona uko ibintu byifashe mubibona gute
ari ikindi tutavuze nibajya abantu ruja n'uruza baza barahunga baja mu Rwanda abandi baja muri Tanzania abo bose bahora barima bahora bafashe igihugu mu butunzi urumva abo bose bica bituma bakena naho twari bavuye bakena hanyuma ikindi naco nuko twari dukwiye n'ukuri kuza turahumuriza rimwe rimwe nk'abarya abanyeshuri bazava mu mashure ata muntu abirukanye twari dukwiye kubabwira tuti gushika ubu haracariho umutekano muri iri shuri ryanyu kandi n'abatwara amashuri nabo nyine bakabyibutsa ibindi nabyo nuko igihugu kimaze gushika muri ibyo ntawusubira kucizigira n'abahora badandaza baca badibukirwa aboje kuzana amatungo yabo mu Burundi baca bahagarika niho rero mbona umenga turiko turasubira inyuma nk'ibirenge
nawe Gracien Rukindikiza ubivuga kwi
babivuze mugabo biraboneka yuko igihugu kitariko kirakora abarundi ntibari ko barakora hari ikintu cyane cyane gituma abantu badakora kandi bari ko baravuga n'abava ku mashuri bagenda n'abantu barima bame bahunga bari ku begere imbibe iyo amaradiyo ntakivuga kanya nta kintu kibi n'umuntu ataronka makuru uko utaronka makuru ushobora kwibaza uti ibyatanguye ubu byayangaye ntituzi aho bigeze bashobora kwibaza ati abari mu Kayanza bavuga ati bigizi bukeye ko batumva amaradiyo bumva iradiyo imwe ya leta kandi batayizigira mbene n'indi y'umugambwe nico gituma rero amaradiyo atavuga nibituma abantu baheza ngo bakore ikina cy'umuntu yovuga nuko bavuze uruja n'uruza nta rudandazwa rukihari nta kintu mbere niyo leta bavuga nabo bapolisi ega ntibaduronka n'ico bakoresha ko amahera harava muri ayo amatagisi akaba atagitozwa akaba atavya duane vyinjira ejo leta izubura n'amaheri hemba ibure ana maheri koresha hazuba akajagari kandi kavuye muri ivyo kubera leta ya Kenya ico umuntu atukibagira kandi nuko ibyerekeye imibano n'abantu leta kugira ngo umukuru y'umuru nziza nabo badorf bakoresha iyo miyabaga bita ngo nimbonera kure bamugasanga ariko bakorana n'igipolisi abandi bakaje gutera ubwoba abantu mu mihana abaze kubatera ubwoba kandi ari abana babo iyumvire umwana wawe agenda akaza gutera ubwoba umubanyi atuma imibano iba nabi hagati yawe n'undi mu bana ejo biraguye kugira ngo basubire bumvikane nico gituma uravye ibintu biriko biraba hazotegerezwa kuba nkuru nziza hazotegerezwa kureka kumva yuko byagoranye akabisa ageze kubisa naho hariho umwumvikano haba ntidukeneye gusubira iyarusha mugabo abo bantu bari muri ibyo barakeneye abone ko basubira kwinjirana n'abandi bakaganira bakumvikana n'imibano isanzwe y'abanyagihugu jewe ico nibaza nuko inkuru nziza yukumva ivyo kuri bivugwa akareka kwishinga ibyo bya badofu na babunyoni bamubwira nawe ne arazi ivyo basangiye akabona yuko yubisa hanyuma igihugu kikaja mu mahoro Burundi turakeneye amahoro akomeye kuko turavuga amasezerano y'arusha kuva amasezerano y'arusha baye amahoro nta yaraboneka neza Burundi mwibuka ko FNL sikera yinjiye i Burundi hanyuma FNL ivuyeho ubwicanyi bw'agomera bunwa bwabaye muri za imbo za bubanza n'ahandi ubwicanyi bukibandanya iterabwoba ivyo bituma ubutunzi n'imibano iba nabi mu gihugu intwari zikurikira zateze kuzobigwanira rwose ko vyoba ari byo bikomeye
Radio Sud America i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Professor Liberan bashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal hamwe na Gracien Rukindikiza afisi kibanza urubuga rwa internet Burundi News tukiri kuri inkurikizi bitera kuvyerekeye ubutunzi ibihugu vyacu nko muri Afrika ni kintu kizwi birababaje kuko tutashoboye gutera imbere nk'ibindi bica vyo kwisi usanga amareta yacu kenshi azera hanze kuvyerekeye ifashanyo fashanyo zifasha mu iterambere zifasha na budget z'amareta afasha mu bintu byinshi mu gihugu mu gihe ayo mareta komakomeye ibihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya bashoboye kugerageza gukoresha diplomasi kugira iki kibazo n'uruhagara biko biraba ntibibe mu gihe ibyo ari byo bihugu bitanga ifashanyo nyinshi no mu gihe abazana imitahe nko muri Afrika usanga bava muri ibyo bihugu nikihe bizogira ni ingaruka bizogira ku bintu byose biriko biba mu Burundi tuze kuri Professor Libera
abo turi kubidufasha yakwitahe ingaruka ni nini cyane gose banabivuze bamwe yuko ikorwa byinshi bizohagarara dufashe nk'umunde mu kindero hariho ntezeye amafaranga y'uko bitanga bashira hamwe yita fonds commun de l'education iyo ayo mahera niyo yubaka amashure iyo agugwa ibitabo agugwa intebe ubu muri kaminuza imwe y'amaproduit de laboratoire agugwa mu matanga ari muri iyo fonds commun de l'education ifashe iby'abapolisi ababiri batanga umuriyoni w'amahero abanze baholande bagatanga miliyoni zibiri izo miliyoni zitatu zitatse kwinjira igipolisi ntigisubira gukora no mu gisoda nuko nyene turazi ko abafaransa batanga abanyamerika byose bizohagarara kintu turavuze ni uko b'abaserikare bari muri za Somalia cyangwa muri Zambia nabo nyine bazorohera gutahuka kuko nakunda zo kwemera yuko igihugu kiriko kirasha aribo baje kwizana umutekano mu bindi bihugu batahutse rero tukaba tuzi yuko nka muri Santa Fe bamaze amezi 11 onzumwa badahembwa bibaze rero batahutse batarahembwa kuko amatwa dusumira nayo bari guhembwa niyo baguze bitabuzwe yande ndabivuga au conditionnel mu kwivuga mu gifaransa ari byo murumva rero kibazo zotera ingorane mu gihugu mu ncamake rero amahera yo kwitukashisha atinjiye hariho byinshi byinshi bizohagarara nko mu gisata cy'ubuvuzi murazi yuko kubera abana bavugwa ku bundu n'ababyeyi bibungenzi bakabyara ku bundu n'abapolisi bakavuga gusa leta iheranya amahera menshi cyane bitaro byinshi ayo mahera atabonetse avuye hanze ngo yishugwe bitaro bizohagarara ni ukuvuga yuko ibyerekeye ubuvuzi bizosubira inyuma n'intama mbere tukazikurikira abapfa ubururo ni byinshi yerekana yuko inkuru nziza yarakwiye kwikwita agashi iyo mana akayihera kugira ibintu bije bitungane mu Burundi
Professor Fabien mubivuga kwi
jewe nashaka kubanza kuvuga yuko nari nifuza yuko wari gutumira uwundi muntu ashigikiye iyo manda kugira ngo adusigurire ibituma bayishigikiye
namurondeye Dr. Matthias Gahungu ari mu mugambwe CNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro
hanyuma rero jewe ibyo navuze ndabisubire nko kumbure je nibaza yuko ubutunzi bwacu buzobubandanya bumanuka kuko ntabyo tuzoba turiko turaproduisa iwacu abantu ntibazoba bariko barakora ntabazoba bariko barazana amafaranga n'abakora baza aba baturiste bahora baza nibaza yuko atabazoba hazoheza ngo baze abazana imitahe ntayo bazozana hanyuma rero amakungu nayo adukwiye uko amaboko abahora badufasha ntibadufashe noneho bizoca biyanga jewe ndatinya yuko bishobora kuba nka kujya byabaye muri Egypt ingene abantu bari bafise ubutegetsi hanyuma bakabyonona gushika hamwe umusoda hafashikira ubutegetsi akagira ati jewe nshaka gusubira gutumbereza ibintu kandi murabona barya bose baje babwira nkundiza bati turagusabye ibintu bireke ba muri Nations Unies baba muri Union Européenne baba abanyamerika baba aho muri Union Africaine bati ibyo bintu bireke ibyo bintu bireke uwo muntu azoza akagiriye kudeta n'ukuri kose abantu bazoca bakoma amashi bagira bati kumbure azohamagarukana umutekano sindabyipfuza mugabo ndazi ko ari ibintu bishobora gushika nipfuza rero yuko bajya abantu bazovyumva bagaheza bakagira bati twebwe muri uwo mugambwe turatanze uwundi uyo yatubwiye yuko kugira ngo igihugu kigishe abiretse nibyo jewe nifuza nacyo kibazo gikomeye jewe mbona arya mu Burundi igihe cyose tuzoba turi ko turabwira mako ngo tuvuga ngo ico kibazo ni kibazo c'abatutsi bagomba guhonya tuzoba turi ko turonona ibintu biri ko yaraba mu Burundi jewe nari nifuza yuko nk'abatutsi bavaze bati ivyo bintu sivyo twebwe hano abatutsi bari mu nzego zose nta bintu byabaye mu Rwanda bishobora kuba ngaha ibyo bintu reka tujye guza tubacanganya byose
akose Gracien Rukindi kizaba bivuga ko iki kuri ico kibazo
kuri ico kibazo cy'ambere no tangura kuvuga no sa nuwica canke nishura Fabiano ni ivyo byerekeye ivyo gisirikare umuntu agumye kuntwaro kubera inguvu akoresheje inguvu ati nguma ngaha na amategeko atabinde kurira abanyagihugu baragumuka kugira ngo barabe ati twumutuza baragerageza mbuga nta nko bafise mu gihe byagoranye ivyo nibisanzwe sobera je na waciye mu gisota nibi byagoranye nyakugora nakavuga ati ndanse hagize umusirikare avuga ati ndagifashe ndamukuwe kugira ngo ngarure demokarasi uwo twese dukoma amashi nta muntu numwe adakoma amashi mbuga tumubwira tuti nyarutse ucuwa abasivile mukure mugabo ushikirize abasivile none yubasigaje iki ni nguvu umuntu afashishije nguvu akugwa ni nguvu ni kera niko byari bimeze nawe ije ico mbona cyane cyo nama mvuga ni kudeta yagize kuko yasenyuye ibiri mu ibwirizwa shingiro ico noheza nayo nkavuga kubyerekeye ibindi byerekeye by'ubutunzi tuvuge hariho nki liberano yavuze ibintu byerekeye nko ku by'amagara y'abantu cyane cyane ni kibazo nzi gose kubera mfisemwo uruhara i Burundi umuntu aravye leta iheraniye amezi asika 9-10 amavuriro n'ibitaro amezi 9-10 y'ugukora n'ukuvuga yuko amavuriro avura ategereza kuba afise amahera y'amezi 10 imbere kugira ngo akoreshe leta itarayishura n'amahera menshi gose kugira ngo ufise amahera nkaya mu gihe rero izofashanyo zuhagarara leta igaci ihagarika kwishura amavuriro yose acavuga ati abafise amakarte kam ntihagire umuntu azosubira kuza kwivuza umunyagihugu yayiguze iyo karte kam ntazosubira kwivuza niyo karata kandi yari yaraguze yaratanze amahera ngo yivuze uyu munyagihugu ntazoronka iyaca amavuriro nayo afise leta iheranya amezi ashika 10-12 leta ihagaritse burundu kwishura hariho menshi azoheza kugara hazogeraho rero i Burundi hazoba hasigaye uzoze kwivuza bazofata indege bamwe yaje Nairobi abandi afata imodoka baje mu Rwanda abo nabantu bifise abanyagihugu bato bato bizoba nka bya bindi muri ibuka kuvya malaria yatera kuri Buyoya wa kabiri abantu bagapfa kubera habuze imiti abantu hazogeraho abantu bapfa kubera babuze imiti babuze ingene bivuza nico gituma hari ingaruka mbigose ku banyagihugu none mukuru igihugu yogomba gutwara abantu bariko barapfa yogomba gutwara abantu bashonje abantu batariko bariga asigarana igitoro ari wenyine gifise n'abantu bake bake n'igisoda kitaba gibise igitoro zindi baza yuko umuntu aribaza ati none jiwe nugenda ni mwiza hako nonone igihugu hari ngibihugu tubona bariko baronona nka bamugabe zindi baza yuko uburundi umuntu abukunda nti ugomba ko gogera haje
murakoze yari professeur Libera ntibashira kandi igisha kuri Université Libre de Bruxelles twari kumwe kandi na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News na professeur Fabien Chishahayo igisha kuri Université de Montréal nari nagerageje kurondera docteur Mathias Gahungu ari mu mugambwe SNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro turako turavuga ku vyerekeye ibibazo biri mu Burundi inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD ufashe ingingo yo kugena president Pierre Nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hamwe n'inkurikizi ivyo bifise kubijanye n'ubutunzi n'imibano mu Burundi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu. Mwaramutse neza nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, ikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi mwagiteguriwe nanjye Edi Rwema. Ikiganiro cya none turibanda kubibera mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze mu kiganiro muri isanga.